nitwa Rindavyari muri Kigamba nipfurije umwaka mwiza papa na mama ari ba Kabobo na ba Sipiriye turi kumwe na ba Gerali bose ndabipfurije umwaka mwiza bose yuko bo kwirambira nk'isima y'Tanzania
je nitwa Simana abamvuka ni bugenda joro mutumba Rusagara komine Kigamba intara ya Cankuzo nashaka nipfurize umwaka mwiza umuryango wanje harimo Ramberi harimo Bosco harimo Salome acha basangira kabisa na gahi umwaka tuze tugiremwe amahirwe
twayigira neza Joshe mvuka ibisumanyi komine ya Mishiya mu ntara ya Cankuzo mwaka mushasha aba papa wanje na mama wanje mfuriza yuko bo kwihangana imana igiye kubishwa bazovayo kuzova mu gasho neza imana ibahezagira
twomana giza sha muri komine Kigamba hano ku mutumba wa Rusagara nifuje mwaka mwiza mama nuwo bitare pokato amwe nuwo bitajele mina janine na Arine kampanze mbona na muntu akayanza mbona wo bita butoyi chongera yabipfuriza yuko botera imbere mu bikorwa byabo bya misi yose
ngani twa gatoje Oscar ndi busumanye komine Mishiya ntara shankuzo bwa mbere nifurije umwaka mushasha gatoje Sebastian ano hago Tereza mu bitarefuje umwaka mushasha bagore bakira abari mwibarabara nibihangane nabonye ndafuje umwaka mushasha
jewe nitwa Rukundo Akira abamba muri komine Kigamba ntara ya Cankuzo aba nifurije umwaka mushasha ababyeyi banje abanyeshuri twigana ndabipfurije umwaka mushasha bige bamenye
je nitwa Kizimana Pierre intara ni Cankuzo muri komine Kigamba zone ni Kigamba nyene fuje umwaka mwiza Bizimana Celeste ndacimari Berio ndaruzaniye Jean nabagenzi banje bose bakumutuma mwenene muri komine Gahombo na cyane cyane ko mboni kirere ngakyo kagana neza nafurije umwaka mwiza kugira ngo baronke umwimbo muri umwaka
ndumugankore umutumba busuma ndayishimye ari ku ishuri na mwene wacu Diodoni Yeremi na mushikangira Buresia na muramwanje ibereye gupagasa Tanzania ndamwipfurije apagasaronka
jiwe nitwa Nyabenda Remi wo ku mutumba Rusagara komine Kigamba ndifurije umwaka mwiza Terance Bonivansi Samueli Naridi ndabifurije umwaka mwiza ko bogira amagara meza baze baribuka ababyeyi babo bababyaye
je nitwa Ndayize Sorin mu ntara ya Cankuzo nifurije umwaka mwiza mama Odeta Jetruda Pacifique Jamari ndabifurije umwaka mwiza uko kwiga bakamenya
gira neza ore gasagara shaka kwifuriza umwaka mwiza papa na mama Elizabeth nabashaka gutasha nabo tuvukana nabaretse umwaka mwiza bizogende neza
jeho nitwa Bizimana Lidi muri komine Kigamba shaka kwifuriza umwaka mwiza n'ababyeyi ndabipfurije umwaka mwiza ko tworonka amanota meza ashimishije
nitwa Niyonzima Theodora igasagara ntara ya Cankuzo komine Kigamba nifurije umwaka mwiza papa na mama abarezi abana twigana abankunda n'abanyanka ndabipfurije umwaka mwiza
nitwa Kaneza Aline b'ubugenda joro muri komine Kigamba intara ya Cankuzo ndashaka gutasha n'abigisha bo kwishyurira ritoya rya bugenda joro ndabipfurije umwaka mwiza abarimye ndabipfurije kwimbura
jewe nitwa Butoyi Fabien nkabamvuka ku mutumba Buhinyuza ni zone Buhinyuza komine Buhiga intara ya Karozi ndiko ndatembera ngaha mu ntara ya Cankuzo muri komine Mishiha nashaka gutasha abavyeyi banje papa ntaho menyereye Joseph mwene wacu ciza inosa yiga kuri lise normale ya Nyabikere nkatasha mwene wacu Serge Nkurikiye yiga kuri college communale ya Karuzi nkaca ntasha mwene wacu Fredina nkatasha mwene wacu Diodone ndabifuriza ko bogira ubuzima bwiza umwimbo ukaba mwiza nkaba nifurije n'abantu bose bari mu bitaro yuko bo kwarabakira abihebuye ndabifuriza ko bo kwihangana kuko Imana iri imbere yabo
nitwa ndasana umukidamose umuntara cyangwa muri komine Kigamba ndashaka gutaza mwana wacu ibujumbari iga mu mashure abana ati niwirambire tikanda arifuza yuko zino wodishari na terase bari mukaza ati niwirambire ayifurizwa yuko bo kwihangana
tujinanze ko banya Kigamba kayanza kugira ndayifuriza amahoro ndaronde Emma ndamwifuriza amahoro meza urukundo rw'Imana bifuje bose ko muruyige uti nukuri mama aragutahije n'impundu nziza na papa Karoli utaragutahije neza n'ibimundo vyibona abasengeza nabiwe utaguhaye impundu muvyare mwibaruke muvyare beshi mugira bo mugabira
hatonga Imana Valante ndibaza ndakomeye naho ndi kure ndibaza gatangorane nagoma kumutasha amenye ko ndiho mushikanje ari mugaheza Simon na Daniel ndamutahije
bwa bibrobati muri Kigamba Chakwi utasha mubye wanje Joseph Rampenda kugira bunge bunge ndi kumasaba enyansi ndi kumana krovisi umugenzi wiwe ndi kumasaba enyansi umubyeyi wiwe Florence Arisi ugene neza kabanda yifuruje amahoro meza
Jenitwa Minani Johashe wo kumutumba Lukano yimukiye ikigamba ba mu ntara ya Cankuzo abukwe wanje kumutasha muramwanje yitwa Bujeni n'undi yitwa Petero hawe n'undi yitwa Pimako nkaba ndabatahije
twayira koze yari ne ndi mu ntara ya Cankuzo komine kigamba nkaba nifuza gutasha abakuru banje bari Bujumbura Muhimondo Esperance irakoze odiru witonze marume barasamaje Gaspari ari mu ngagara kujya gatanu imana yo bamurikira bakaronka amahoro umwaka mushasha uzobabera amatano buki abo bakuru banje basazande bari mu Cankuzo n'abandi bose murakoze
ndayikunda mediatrice kwamvura ya Cankuzo mama wanje na papa wanje ari Bujumbura na mama mdogo ari Bujumbura mu Cibitoke na papa mdogo ari Bujumbura mu Cibitoke nakose gahera bameze neza
nitwa barashirikanya pasikaziya abamba ku mutombo wa Rusagara komine kigambi ntara ya Cankuzo gatihoro bibiyana nabasazanje umwe yitwa senze nka tarasisi na mutigideo na barashirikanya Edouard nuwiga imurore yitwa ndiho kubworewe nitase umwe ne wacu abamishiha yitwa Buza Elizabeth ndayifuriza umunsi mukuru mwiza yuko bahashika dukomeye twese ndavyo ndabipfurije
nitwa Nyane Zige Priscilla mba ku mutembo wa Rusagara ndatahije ababyeyi bande twa bwanya fasikara ba mugasanga kandi nitwa Fred na kolere igitega mu police masaba Michel mu byaranje kolere Bujumbura nire na kolere Bujumbura nasenga ari Bujumbura na babyaranje bose bibiga kuri kaminuza y'Ubujumbura mu wa gatatu ndatahije na mama ari mu gasange nabo sindaje bose ndabatahije no mugabo wandi twatekeza ari kad nabana banje bose ndabatahije niko tohimba twaze dukomeye neza no munsi mwiza
jewe Adeline Amos ndi hano mu mabanda nifuriza n'umwaka mushyashya abagenzi twabanye muri Tanzania bose bahungutse nkongera kwifuriza umwaka mushyashya mukugwanje ari muri Amerika itwa Betha nifuriza umwaka mushyashya abavyeyi twabanye bari ahanye ni Makamba ahantu bita ku Muragarazi na mama mdogo ari muri Amerika akitwa Janet ubuze ubabere umwaka mushya w'amatano ubuki
ndi twabaye ko leta imvuka mu Rutana nifurije umwaka mushyashya mama na papa nabagenzi banje bose ninunze Francine niyo nsenga Beatrice nabandi bose bagende banje
jewe ndayizeye Concorde ngaha muri zone Nyange mutumba ni Ruremba nifurije umwaka mushasha mwiza abagenzi banje bose mpereye kubo kubanyeshure twigana aba professeur banyigisha hamwe abakiro bo ngaha Nyange nabakiro bo muri Paruwase Makamba nsanzwe ndongoye mushikanje yiga kuri kaminuza na murumunanje yiga kuri ETS Kiryama yitwa Eric na papa na mama bose nkaba ndababwiye ati baze bagire umwaka mwiza uze umwaka mwiza wa matano ubuki
jewe bitumije ni vera ndi makaka mu ntara ya Makamba ndamwifurije umwaka mushasha kugira ngo Imana izoduha umugisha muri uwo mwaka itugirire neza nkaba ndifurije Simon Imazi kandi nkaba ndifurije na muri Manelisi kugira ngo Imana nawe nyene izobagirire neza.